Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turaburamukije nshuti, turi kumwe kuri mikro ni kumwe na Fidel Niyongabo. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Hagati tariki 13 ni tariki 15 zo ku kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2023 habereye Abidjan ku mugwa mukuru wa Cote d'Ivoire Uganda, kukugene amaleta y'ibihugu byo muri Afrika byofashanya neza ku mbibe zavyo. Ugo Uganda rwari rushingiye ku masezerano ya Niamey yatewe ku igikumu mu gisagara cha Malabo muri Guinea Equatorial mu mwaka w'2014. Amasezerano amaze gutegwa ko igikumu n'ibihugu byo muri Afrika 17 gusa agenewe gufashanya hagati y'amaleta y'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika ku mbibe zavyo. Ibiganiro byashimikiye ku byerekeye kwemeza amasezerano y'Niamey kubijanye no gufashanya mu buryo bwiza hagati y'amaleta y'ibihugu byo muri Afrika ku mbibe zavyo, gukuraho inzitizi ku ruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa, hamwe no kubahiriza umutekano ku mbibe z'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Kushika ubu n'ibihugu bike vya muri Afrika bimaze kwemeza ayo masezerano bikayashira mu mategeko yavyo abigenga, no kuvuga ibihugu bitanu gusa. Umugambi ushaka gushikwako nuko ibihugu n'imiburiburi 15 vya muri Afrika biyemeza kuyashira mu ngiro kugira ashobore kuja mu bikogwa. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye ambassadeur Fred Ngoga Gateretse yari yitavye inama yabereye ya Abidjan. Gateretse ni umuhanuzi mukuru wa komiseri ajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ari Nairobi muri Kenya. Mutumire banje kubaramutsa.
Ntumira nagambwe ko ndi yadisa beba kwishira hamwe y'umwe bwa Afrika.
Murantunga reka ndagasubiremo. Ari umutumire wacu ari i Addis Abeba muri Ethiopia. Asi Nairobi muri Kenya mudutunge. Ndabaramukije mutumire.
Ndabaramukije nani cyane gose.
Nashaka ndababaze kuri iki kibazo cyo gukorana kw'ibihugu byo muri Afrika mu turere twegereye imbibe zavyo, ico kibazo mubona cifashe gute muri iki gihe?
Murakoze cyane ku mijambo. Mu by'ukuri ikigo tujejwe ni ikigo cyashyizweho mu 2007 n'abakuru b'ibihugu, bakaba baduhaye intumbero y'uko dufasha ibihugu bya Afrika gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu mu gukwira dukingira amatati, hanyuma no gukorana neza ku mbibe z'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika, hamigira gatatu naho no gukomeza ibigo bigejwe imbibe muri Afrika. Ibyo abakuru b'ibihugu bafashe izo ngingo kuko hari amaze iminsi babona yuko hari amatati menshi hagati y'ibihugu ibihugu bitumvikana ku by'imbibe, hama cyane cyane no mu ntumbero yo korohereza urujya n'uruza n'urudandazwa muri Afurika, kuko ntushobora gufashanya urudandazwa atariho gukorana neza hagati y'ibihugu cyane cyane ku byerekeye ibintu by'imbibe kugira ngo babatuze nk'ababisha bakingire ibiza by'indwara, mugabo cyane cyane no kuraba ukuntu aho hantu hahurira imbibe ukuntu umuntu yohateza imbere, kuko kenshi muri Afurika usanga barahiragiye. Rero muri iyo ntumbero uko byifashe nuko ubunye turabimara ku kazi tumaze gukora ku byerekeye nko gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu, tumaze gutunganya ibice bishyika 40% kandi tukaba tugomba kuzuba twararangira icyo gikorwa mu 2027 nk'uko abakuru b'ibihugu babidusabye. Hariho nk'uko mubizi n'umutekano muke cyane cyane mu Afrika y'uburengero urumva rero n'umuguhura hariho kwiga ngene ibihugu byokorana hamwe kugira ngo bakingire n'ibyo biza n'iterabwoba kenshi rikunda kwabera. Murakoze.
Hari amasezerano asanzwe ariho ku byerekeye gukorana hagati y'ibihugu byo muri Afrika kumbibe nk'ibyo mwariko muravuga byo gukorana no gushiraho imbibe ziboneka arahari.
Ego arahari, hari amasezerano yasanzwe ahari mugabo si hose nayo mpamvu abakuru b'ibihugu bashyizeho ikigo tujejwe kugira ngo ako kazi tukaraheze kuko karatanguye nkuko nabivuze tumaze gukora ibishyika kuri 40% mugabo urabye nk'imibiri nyinshi zo muri Afurika hariho zimwe zagiye zirahinduka kubera ibihe bihinduka hariho n'ibintu byerekeye inzuzi zagiye zirahinduka nazo nyene hanyuma mu by'ukuri nk'uko mubizi burya imbibe abakuru bo muri Afurika mu gihumbi kimwe n'1964 i Cairo baremeje yuko imbibe twari dufise igihe twikukira arizo tuzogumana kugira ngo twirinde amatatsi mugabo izo mbibe naho bazaho ziri zigomba kuboneka neza hagati y'ibihugu kugira ngo ibihugu ntibizoze birashamirana.
N'ikibazo kitoroshe muri Afurika mu gihe tuzi ko izo mbibe nyinshi ari imbibe ziragi y'ubukoloni ibihugu byinshi ugasanga ku ruhande rumwe n'urundi rw'imbibe biba bihana abantu ni bamwe bigatuma nibaza nibyo twako turavuga mwariko muravuga bishobora gutera ikibazo no kwinubana hagati y'ibyo bihugu ku mbibe biba bisangiye kubera abantu benshi usanga bari hirya no hino kuri izo mbibe ari bamwe
cyane gose nicyo n'ikibazo gihambaye mugabo nagomba ndamenyeshe ko twibwe muri Afurika by'ukuri iki gituma dushaka guca izo mbibe ni kugira ngo izo mbibe ntizizobe inzitizi ahubwo zizodufashe kugira ngo tuze turagenderanira abantu bahahirane abantu baraba ukuntu bo kwiteza n'imbere twebwe mu by'ukuri dushaka yuko izi mbibe zizoba ibiraro mugabo ntizizobe inzitizi
ku batera kamo ivyo narabikoze ko mu gitabo cyo guheza amashuri kuri Université y'u Burundi muri isata cy'amategeko nakoze kuri ico kibazo kujyanye n'amategeko kibazo cimbiye zo muri Afrika harabatera kamo bavuga ko kubera igihe haba ari ryakoraniro y'i Berlin mu mwaka wa 1884 cuko gabanganya ibihugu byo muri Afrika babicagaguye ku nyungu zabo harabasaba muri Afrika bavuga ko izo mbibe zosubirwa mwese ko mubibona.
Oya siko tubibona icyo kibazo cyaraganiriwe cyane rwose mu 1964 i Cairo aho abakuru b'ibihugu babiganiriye bakavuga bati nitwasubira kubyugurura ibi bintu bizotera amatati menshi muri Afurika niho rero bacyafata ingingo yuko imbibe twaronse twikukira igihe twikukira arizo tuzogumana mugabo yuko tuzokora cyane cyane kugira ngo izo mbibe icya mbere na mbere turaba ukuntu ziboneka neza hagati y'ibihugu hanyuma tuzihinduremo ibiraro ntizibe inzitizi kubenegihugu kuko nk'uko muyizi wabivuze neza cyane rwose nk'uwashobora gusanga nk'abantu bavuga nk'ikirundi ubatora ikongo cyangwa mu rwanda cyangwa abavuga ikinyarwanda ukabatora ikongo cyangwa ukabatora mu burundi umva muri kenya hari aho usanga bamwe bafise nk'umwana bavukana umwe ari umuganda uwundi ari umukenya birahari muri afurika hose ni ikibazo gihambaye mugabo twebwe twariyemeje dukurikiye intumbero z'abakuru b'ibihugu yuko twebwe ku mugabane wa Afurika yuko imbibe zacu zitazoba inzitizi mugabo zizoba iraro hanyuma kandi yuko tugomba no guteza imbere cyane cyane ako karere kerekeye imbibe kuko birabye neza na karere kenshi mu bihugu byacu kaba karibagiwe hanyuma ugasanga hariyo ubukene ugasanga nabo babisha n'abantu bagira iterabwoba ariho bajya kondera cyane cyane abantu rero niko kazi tuko turakora muri iyi minsi nize ko twaganira ya Bija.
Murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Safi uratwumva Safi
ndabumva neza cyane
muhamagaye muri he Safi
so turi mu Rwanda mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga
mufise ikibazo mubaze umutumire cyangwa icyumviro mushikiriza mu bishikiriza
so ikibazo nababaza umutumire wa
yego
nyine nk'ubu urabibona nyine turi mu Rwanda duhuza na Kongo neza kubera ngo iriya mitwe nyine yose biriyo hari ni birego babashinja mu Rwanda. Nibaza ni mwambariza nk'umutumirwa nyine ni EAC nago ya teranira hamwe igafata umwanzuro ku buryo yakikemura ibibazo hatamanje kuzamo biriya bihugu n'ubundi byo ku mugane w'Iburayi.
Murakoze.
Murakoze nawe.
Mumwishure Fred.
Ndamwishure, reka nagana mwishure ndamubwire sinzi ko cyamenambe nagana mushimye ko na ico kibazo sinzi mwaka kwagira kurikirana ariko abakuru b'ibihugu bo muri EAC baragihagurukije ico kibazo. Uretse kugihagurukira baravuga yuko ico kibazo ari kibazo cha politiki ari kibazo akabamo mugabo no gukemura ikibazo cha gisirikare nkuko mubizi barafashe ingingo yuko hari ico bita ibiganiro by'i Nairobi bihuza imigwi yose igwana yo muri Kongo igahuzwa n'umuhuza wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta hama barafata n'izindi ngingo yuko bohereza ingabo mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo kugira ngo barabe ko bufasha mu kugarukana amahoro. Icyo gikorwa kirabandanye rero birakomera mugabo ikintu gihambaye no gushaka gukemura amatati hagati y'ibihugu naho bikigoye nta kundi buryo abanyafrika tugomba kubana ntawe tuzoshirana kandi ntawe utora umubanyi mugabo tugomba kubana kuko burya nta kintu kiruta amahoro kandi mu bihugu by'ibiyaga bigari ngo barabizi. N'ubundi ko ndabaganiriza nubamenyesha yuko ari inama izoba ku itariki za 27 z'uku kwezi i Rwanda muri Angola aho bazosura guhura kugira ngo barabe ukuntu ibintu bigenda bitera imbere. Mugabo nk'uko mubizi amahoro ntiyoroha mugabo nicyo kintu cya mbere gihambaye mu buzima bwacu cyane cyane muri ako karere.
Ubundi ariko umurongo ni Marcel Mbarukeye uratwumva? Marcel Mbarukeye uratwumva? Mbarukeye ntitumufise ku murongo wa telefone. Reka tubandanye iki kiganiro. Mwigeze kuvuga ko uturere twegereye imbibe hagati y'ibihugu muri Afrika ko twiyuragiwe mu bijanye n'umutekano n'iterambere. Mwovuga impamvu ni kiye cyabiteye?
Kenshi mubirabye neza ikibazo ni umva barahibagira cyane gose kubera yuko kenshi usanga amaleta akorera kenshi mu bisagara bikuru bikuru hamugasanga ariko si ubwo kwari bose mu Afrika kwari ho hariho aho bavyitaho cyane gose mugabo kenshi usanga ari nk'ahantu bibagiye ugasanga ntibahitaho cyane cyane nk'uko bari bakwiye kuhitaho mugabo ubu rero icyo turiko turabona ni uko hapfuye kwitaho leta ikwiye gukomera muri ibyo bice kuko itahari ngo itange ama serivisi ku banyagihugu bivamo ingorane zikomakomeye cyane gose bivamo ubusuma bivamo ibintu byinshi. Rero ubunye icyo tubona ni uko hari umuvuduko ku mugabane wa Afurika yo kuraba ukuntu boza baritaho ibyo bisagara biri hafi na hafi ku mbibe bakubaka cyane gose ngira ngo amabarabara ngira ngo murakunda kubibona mugabo n'ukuri hariho ibindi mu bindi bice bya Afurika aho hiyagiwe cyane gose aho n'ibarabara rihari ugasanga haba nk'abantu atakina kime kihari cyo kubafasha ugasanga na leta ihari ntibikomeye cyane gose. Rero nicyo gituma cyo turakora cyane gose kugira ngo turabe ukuntu nk'ibyo bisagara biri ku mbibe ukuntu byoba ahubwo ari bisagara biteza imbere cyane cyane ibihugu byacu hako biba ingorane.
Marcel Mbarukeye wagarutse ku murongo. Mbarukeye uratwumva?
Ndikumva neza cyane.
Uhamagaye urihe?
Namagaye ndi mu karere ka Nyandumengero nyaza kuri ka cyose amakaro mu gihugu wabiyenze.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu Rwanda.
Ubese ikibazo wazo mutumire icyumvire shikiriza?
Ikibazo namubaza.
Yego.
Halo?
Ndabumva?
Nk'uko ibihugu bigabanyije Kongo n'uze n'u Rwanda murabona imipaka ukuntu bayiciye abari uko yari iciye mbere urabona inuze iriya mipaka kugira ngo ubukoni bu ntabwo ariko yari ikase buriya nta kuntu inama zaterana bakaganira ku buryo wenda bisubiza uko byaba bimeze cyangwa buriya umuntu agiye kurwana wenda wenda n'urugero ibihugu byombi bikarwana inuze nyine u Rwanda rugashaka gusubirana ubutaka bwabo byagenda bite nabyo biri mu bintu bikeza amakimbirane kuko u Rwanda rwari igihugu kinini ariko urebye ukuntu kingana ntabwo ariko bikwiye kugenda.
nicyo kibazo cyanjye nari ndikubaza.
Ndabashimiye.
Murakoze cyane.
Umwishure ya ambassador Fred.
Murakoze cyane gose ibyo onye mu byukuri ni kibazo kiri mu bihugu byose bya Afrika. Urumva igihe bajya imbere bakajya kugabura umugabane wa Afrika. Nawudi baragabanye ku nyungu zabo bisigira ingorane imbone zidashoboka. Niyo mpamvu abakuru b'ibihugu mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na 1964 bavuze bati imbibe twaronse twikukira tuzozigumiza uko kuko tukajya kubyugurura ngo dusubizanye ngo turabe ngo ibyo badutwaye byotera amatati akomeye cyane rwose muri Afurika kandi ugasanga nk'ibihugu birasambutse. Ubu rero nicyo gituma gihambaye cyane rwose yuko n'izo mbibe twaronse twikukira yuko ubundi dusubira tukazandika neza cyane rwose abantu bakamenya aho ziri. Mugabo nk'uko nabivuze izo mbibe ziri zikizi ariko ziri ibiraro zituma abantu bahahirana bagenderanira kuko nk'uko yabivuze imiryango turayifise hose baradukoreye ikibi. Mugabo ubu natwe ni ukuraba ukuntu twiyubaka ntidusubire n'ikahise kuko kahise kashobora kubyara izindi ngorane.
Elias Maseka aratwakuye, uratwumva?
Ndakumva neza. Mwiriwe.
Mwiriwe.
Mwiriwe neza. N'amakuru.
Amakuru ni meza. Mufise ikibazo ni canke icyumviro mubaze umutumire?
Twashaka kubaza umutumire mugatwa twabisomye mugatwa ira ahantu turi iradiyo nifata.
Yego.
Ni interano twashaka guterera
muhitange.
Wana mu bihugu byacu byo muri Afurika intererano twotera cyane cyane nuko bukomeza umutekano ku mbibe kandi bakugurura imbibe cyane zikama zikora ziko zirakora 24/7.
Turamutaye ku murongo ariko yashikirije icyumviro ambassador Fred, icyo cyumviro cya Maseka kibona gute? Mutumire twamubuze ku murongo wa telefone, turasubira tumuhamagare. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, turiko tuvuga ku kibazo cyo gukorana neza ku mbibe hagati y'ibihugu byo muri Afurika. Hari amasezerano yashizweho, amasezerano mu mwaka w'ibihumbi 2014, amasezerano y'Iniame agerageza gutuma ibihugu byo muri Afurika bikorana neza ku bijyanye n'imbibe, ku turere twegereye imbibe zavyo mu bishobora gufasha kugwanya inkozi z'ikibi no gutuma haba uruja n'uruza tanzitizi rw'abantu n'ibidandazwa. Mutumire aragarutse. Mutumire, ikibazo cya Maseka sinzi icyumviro mwacumvise mu kibazo kwiki?
Na icyumviro cyo kugura imipaka ni
amasaha 28 kuri 28 nibyo yari karasaba.
Arakoze cyane rwose. Igihe nari muri Afurika y'uburengero bariko baravugana nabo nyine babiganira kuko barabonye yuko imipaka igumye yuguruye biratuma abantu bahahirana bikazamura n'ubutunzi. Rero nibaza yuko niyo tugana tuja ngira ngo muri mwebwe murabizi yuko ubunye gahunda yo muri Afurika ariyo kuraba ukuntu ngira ngo mwarabyumvise twogira uruja n'uruza atanditizi y'ibidandazwa ku mugabane wose wa Afurika. Nibyo bakuru b'ibihugu biyemeje. Hanyuma rero ibyo nabyo kugira ngo bikunde bizoba ngombwa yuko imipaka iguma yuguruye, bibe ngombwa yuko abajeje umutekano ku mipaka bakorana neza, bibe ngombwa yuko haba no gukomeza ibigo by'imipaka. Ibyo byose biri mu ntumbero y'akazi ko turakora kandi ndabona yuko abanyafurika bose barabibona ubunye yuko kugira ngo tuzotunge turi abanyafurika tutarinze kuraba gusegereza ku bandi mu kudandaza hagati yacu twebwe twenyine tukazamura imitungo yacu tukaronka n'ukuntu dushobora kwiteza imbere. Nicyo rero niyo gahunda turimwo. Hama kandi ndibaza yuko ubiradi uko bikogenda neza cyane rwose. Mugabo nubabwira yuko si hose kuko hariho ibihugu bimwe bimwe biteye imbere nubwo nko mu gace ka Afurika ya Mashariki niko
y'ubuseruko
birateye imbere cyane rwose. Nk'uko urashobora kuva mu Burundi ujya mu Rwanda ukajya Tanzania ukajya Uganda ukagenda gushika muri Kenya mbere no gushika muri South Sudan atakikugoye. ubu barabikora cyane gose abantu baragenda uruje n'uruze n'ibintu bigaragara bihari haracyariho ingorane nyine ahantu hari umutekano mukeyi mugabo ndibaza yuko ko ariyo ntumbero abakuru b'ibihugu bafashe kandi hakaba n'ubushake bw'abenegihugu nibaza yuko bizotse barije mu ngiro hose mugabo urabye nko mu bihugu biri muri Afurika y'Epfo haracyari ingorane cyane cyane kuko kubera hari ubukene bwinshi mu bihugu byacu hakaba n'uburinganye hagati butari byiza hagati y'abenegihugu kenshi iyo haje nk'abanyamahanga bashasha uca usanga havutse ibintu by'inyanko ugasanga havutse ibintu by'amatati atarakenewe ibyo rero ni ibintu bihari cyane cyane muri Afurika y'Epfo mugabo naho nyine turiko turashyira ingufu kugira ngo turabe ukuntu n'ibyo bibazo byohaba ntibyoroshe kuko kenshi ibibazo by'imbibe bisa nk'aho ari ibibazo bya politiki mugabo aho ari gushaka ko abakuru b'ibihugu kenshi birakemuka
nako mbangaruke gatoyi mwariko muravuga ku byerekeye amasezerano yorohereza uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu cyane cyane ibidandazwa ku mugabane wose wa Afurika amasezerano yashyizweho mubona gushika ubu amasezerano yifashe gute nibyo bihugu bimaze kuyemeza mubona intambwe amasezerano amaze kugira arayahe mwariko muravuga ko ari ikintu gikomeye cyane ku mugabane wa Afurika
novuga yuko uyu mwaka ikivugo cy'uyu mwaka mu bumwe bwa Afurika ni gushyira mu ngiro ayo masezerano ni ukuyashyira mu ngiro rero mu kuyashyira mu ngiro hariho ibisabwa ku bihugu nk'ibi by'imipaka nariko ndavuga n'imbibe kuraba ukuntu imbibe ziboneka neza hagati y'ibihugu gukorana neza ku mbibe z'ibihugu mugabane naza ariko muri rusange ndabona yuko harimo ishyaka ryinshi cyane rwose ry'abakuru b'ibihugu byacu n'amareta biracyifashe neza mugabo haracyari akazi kenshi ko gukora kugira ngo ibihugu byose byo muri Afurika uko bingana bigende ku muvuduko umwe navuze yuko mu bice bimwe bya Afurika bikigoranye mugabo ndabona yuko bose barabyumvise barumva ineza irimwo rero ni ku kazi turi ku kivi novuga yuko umva niho tugitangura reka turabe nko mu myaka itanu uza ingene ibintu byifashe
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise habakubaho Norbert uratwumva
ndumva neza cyane
uhamagaye urihe Norbert
ndi majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
ikibazo icyumviro
mbere manze ndashimire
murakoze
n'ijwi rya Amerika mba mwateguye iki kiganiro
murakoze
ariko se nibaza ni ayo masezerano yo kugira ngo ahereze wenda ibihugu byafuga kugira bikora neza mu bucuruzi usanga hamwe na hamwe atubahirizwa ugasanga hari ibyangombwa babasaba birengeje ubushobozi wenda niba umuntu ashaka kuzana nk'ibintu abikuye nk'i Dar es Salaam cyangwa se abizana wenda nko mu Rwanda ugasanga ibyangombwa biracyamugora kubibona ni gute bazajya boroherezwa ese ni gute ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa agasinywa biciye mu mucyo
ndabashimiye
yego
ambasaderi Fred
ndagiye cyane rwose n'icyo kibazo abagije uyu muvandimwe nagira ndamubwire yuko kenshi abantu barashyira umukono ku masezerano mugabo ugiye kubiraba neza ugasanga ni abantu ntiboroherezwa mu kugira urudandazwa ibyo rero byari no mu bintu twagiye kwiga Abidjan cyuko turi ukuntu twokorana ku mugabane wa Afurika kugira ngo amasezerano ajye mu ngiro kugira ngo abantu boroherezwe kuronka inkaratasi bagabanye inkaratasi bagabanye hariho n'ikindi kintu gikunda kuba kenshi ku mipaka ugasanga nk'umuntu yagiye kudandaza ugasanga baramwatse ruswa ugasanga baramujuragije agace mu ngorane nyinshi kandi bidakenewe ibyo byose ni byo twaganiriye turiko turaraba ukuntu mbega twavuze tuti mbega ni gute amareta yokorana kugira ngo izo ngorane zihari zive mu nzira nicyo gituma iryo sezerano ry'imyame twavuze rikomeye cyane rwose kuko bizotuma ibihugu bikorana neza ku mbibe kugira ngo nk'abantu bacu boroherezwe ntibaze barabagora ejo bundi abantu bariko baridoga bavuga bati hari ibihugu ugendamwo bya Afurika mu bisanzwe werekanye pasiporo yo muri Afurika byari kuba byoroshe ariko ugasanga baratugora bakaruswa cyanke ugasanga barabira ibyo byose rero ni ibintu twiyemeje yuko tuzokora kugira ngo tubikure mu nzira twohereze abanyagihugu bacu aho bajyose bakajya mugabo ikintu kinshimisha kwizi saha urabye neza na neza nk'ukuntu abantu bagenda mu karere handiko mbuga karere ka Afurika y'ubuseruko urabona ko hateye intambwe ikomeye cyane rwose kandi ndabona yuko n'imbere hari heza
banyankimbona Claude ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva cyane
uri he
yewe ndi mu gihugu cya Zambia
ubise ikibazo baza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize
ufite ikibazo baza umutumire n'icyumviro
mubishikirize
ubwa mbere ko nagomba gushima cyane ko mwatumiye umutumire numva nibaje ko ari umurundi
ni umurundi
yego cyane niko numva aravuga mu murundi muri ibi bihugu rero dutuyemo akano karere ka Afurika cyane cyane nka Afurika y'ubuseruko ndiko ndavuga mu isanzwe turafite pasiporo imwe igenga ibihugu ni imwe kwinjira nta viza ariko mu bijyanye n'ibyo by'imbibe nyine niho ndashaka guhagarara cyane kuko mu bijyanye ni kugendagenda kw'abantu urubyiruko nk'abarundi cyangwa n'ibindi bihugu binjira sinzi ko ari Burundi gusa aho usanga uno munsi twitongote muri Afurika imwe tugakoresha na pasiporo yemewe nko mu karere kamwe ariko ugasanga n'ubu turacyari nk'ukuriha nk'amaviza muri ibi bihugu tugeze ku mipaka eske bigenda gute nifashije uwari ngaho ni iyihe nyungu y'umunyagihugu kuba turi mu karere ka Afurika imwe kuko mu bisanzwe turi mu muryango umwe ibifasha gutera imbere ubwa mbere ni ubutunzi n'umutekano ubwo rero ubutunzi nk'igihugu iwacu nibyo ku rundi rugezo rw'igihugu si cyane hanyuma ku by'umutekano umutekano uza kuboneka mu gihe abanyagihugu batekaniwe muri byose none turebe ko hariho abantu bambukiye bakaca n'ahandi ugasanga n'uturacyariha amabwiriza atari mu kuri mba tukarihishwa tugeze ku mipaka uyu dufasha gutahura igituma bimeze uko niyihe nyungu y'umunyagihugu ku byerekeye n'ubumwe bwa Afurika turimo ngaha
murakoze mumwishyura mutumire
yego murakoze cyane rwose mwene wacu ndamwumvise ari muri Zambia nagira mvuge yuko ibihugu byo muri Afurika y'Epfo nari nabivuze baracyafite ingorane ku byerekeye kureka urujya n'uruza n'ibihugu byo muri Afurika y'Azuba ibyo nabyo biba kubera yuko barafise ibintu byerekeye ukubura akazi kw'abantu babo cyane rwose hamwe bagaca bibaza yuko abantu rero baje kubatwara ubuzi bwabo bigaca bitaye n'uruhagarara ejo bundi hariho n'abategetsi bo muri Zambia twako turaganira bari bafashe abarundi abanyarwanda barayora baragenda aho basanga barabagora mu by'ukuri ibyo n'ibibazo biri kuraganirwa n'abakuru b'ibihugu kuko turabizi barabibona mugabo ariko araganira kugira cyane cyane muri ibi bihugu hari ingorane kugira ngo barabuke ukuntu ibyo bibazo bikura mu nzira kuko yabivuze neza burya ahatari ubutunzi nta mutekano ahatari umutekano nta butunzi buhaba kandi abanyafurika unyitugezaho n'ukuri twari dukwiye kwisanzura ku mugabane wa Afurika kuko ngira ngo murabona ahantu hose nta wudushaka urabona niyo hageze kurwanya ibyiza nk'iby'indwara bya corona abantu bose bariraba ariko twebwe tugasanga dusigaye inyuma ubu rero natwe tuko dukora muri uyu mugambi wo kugira ngo umunyafurika yisanzure ku mugabane wa Afurika hose ntibizokoroha mugabo niyo ntumbero hanyuma harimo no kuganira kw'amaleta mu kazi dukora tura dusaba amaleta yuko yoza araganira kugira ngo akure mu nzira n'ibyo bibazo yavuze byo kujya amaviza ngira ngo nk'uko mubizi twe mu Burundi leta yacu yarakuyeho ubundi nta umuntu wese ukwigisa arashobora kwinjira mu Burundi akaronka viza ahashyitse mugabo hari bavuga bati ibiciro biracyari hejuru nuko ukuntu yogabanya mugazi n'amaleta biganira
murakoze nagomba ngaruke gatoyi kuri ya masezerano y'iniyame yatowe ku gikumu mu mwaka wa 2014 kubatazi neza amasezerano n'ingenzi ariko arafasha ku cyo kibazo cyo turavuga cyo gufashanya hagati y'ibihugu ku mbibe zavyo mwo yasigura gatoyi muri make cyane
muri make amasezerano nini yame akora icambere akora n'ukugira ngo aratanga ukundi bihugu byoganira kubyerekeye imbibe aravuga ati boganira kubyerekeye urujya runuruza rw'abantu kubyerekeye gukorana mu kugwanya ababisha umutekano kugwanya ibiza korohereza abantu bavuze uti hariho imijyango kwerera uko baciye imipaka usanga iri hijya no hino ama bakavuga bati reka dukorane kugira ngo tumenyane hanyuma turabe nuko twogera n'amaproje aduhuza nk'ubu ndababwira nk'ejo ubundi twako turaraba nko muri Burkina Faso na Mali twarubase ibitaro bifasha abantu muri Burkina Faso nabo muri Mali urumva rero ibyo nk'ibintu twoze turakora nico amasezerano avuga bagacanye gukorana hanyuma rero amasezerano ikindi akora nuko arashiraho novita gute amafaranga bazogomba gushira hamwe ibihugu byacu kugira ngo byubake aho hantu himbibe kugira ngo hatere imbere abanyagihugu borohegwe mu byo bakora n'ibyo novuga muri makeyi muri amasezerano y'inyame nagira nkusore kandi ikindi kintu kimwe abamaze gusinya ayo masezerano ni ibihugu 18 abamaze kuyashyira mu ngiro ibihugu 9 dukeneye rero ibihugu bindi 6 kugira ngo ayo masezerano azoce akora novuga yuko kandi ibihugu byinshi byasinye amasezerano bikayashyira no mu ngiro ibihugu byo muri Afrika y'Uburengero hanyuma turize ko mu minsi iza ibihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba na bwo nyine buzosinya bakabishyira mu ngiro hanyuma tugahita dukorereza abanyagihugu bacu
ndabashimiye Kwizera Eliezer araduhamagaye uratwumva Kwizera alo Kwizera Kwizera ntatumva ku murongo wiwe ngira urafise ibibazo hanyuma tubandanije kuri ayo masezerano y'Niamey niko kivyafashigiye kugira ashigweho
byarafashigiye kubera yuko kenshi si kubera yuko abantu batababishaka nuko gusa kenshi ibihugu byinshi bifite amategeko yabyo biraba ugasanga birafashe nk'umugihugu kimwe babisiguriye yuko ari ibintu bica mu nama y'abashikiranganji bivuye mu nama y'abashikiranganji hanyuma babise ko umukuru abise ko umukono amasezerano akaba aragiye mu ngiro ibindi nabyo biva mu nama y'abashikiranganji bivuye mu nama y'abashikiranganji bikajya mu nama shinga amateka hano bikungurwa mu nama nkenguza amateka bikabona kujya mu ngiro urumva rero ni birabana n'amategeko y'ibihugu hanyuma icyo gihe nibaza yuko bafashije kirekire babanze babitahure babanze babyumve kuko nababwiye ubwo rujya n'uruza n'aho abantu baruvuga kenshi iyo haje abanyamahanga baje gushaka kwiteza imbere si nyama bakigwa n'amaboko yose hariho ababibaza ati mbega aba bantu ntibaje kudutwara akazi kacu n'ubukene twari dusanzwe turimo ugasanga bibyuye amatati menshi cyane rwose rero ibihugu byinshi byaritonze biravuga tuti reka turabe ibi bintu nyine biko biragenda ariko mugabo igihe bashyiriye umukono kuri aya masezerano yorohereza urujya n'uruza n'urudandazwa muri Afurika nibaza yuko ubu twarabonye ko hariho umuvuduko kugira ngo ibihugu bishyire amasezerano mu ngiro dushobore guhahirana nk'uko nabivuze abantu bashobore gutemberanira ibyo rero nibyo turi kubakorera ko cyane kandi dushamo n'inguvu nyinshi muri imyaka iza
muri aya masezerano nicyo kigo cyanyu mwavuze ko mbwiragaza gutunganya neza imbibe ziboneka hagati y'ibihugu hamwe no gufashanya ku mbibe mwotanga akarorero aho uko gufashanya icyo gikorwa kibonekeza kiriko kiragira intambwe mu karere ka Afurika ni nka hehe urabituturere tugize Afurika aho wibaza ko hariho intambwe ziriko zirakogwa muri iyo nzira
cyane gose nibaza yuko turabye intambwe nyamukuru aho yabereye ni mu bihugu by'Iburasirazuba bya Afurika ubu nari namwe ndabivuga yuko nko mu Burasirazuba bwa Afurika ubiravye neza umuntu arashobora kuva i Burundi ukaja mu Rwanda ukaja i Tanzania ukaja i Buganda ukagenda gushika muri South Sudan atakigugoye ufite passport yawe gusa
yuko urumwene gihugu bava muri ibyo bihugu byo muri Afrika y'urasirazuba. Aha akurikira ni muri Afrika y'uburengero, aho naho baragize intambwe ikomakomeye cyane gose, naho nyine urudandazwa ingwane ufite ubunyine ingwane z'umutekano mugabo, naho nyine kubera amazi ko ariho imigwi myinshi iterabwoba nawe ariko aragerageza. Hama agakurikira ibihugu byo muri novuga ibihugu biri muri Afrika y'Epfo, hanyuma agasubira novuga akingorane ni muri ibihugu bya Ethiopia na za Sudan, kubera naho nyine zafite ingorane z'umutekano. Mugabo muri rusange novuga ko abambere cyane cyane ari mu burasirazuba haba agasubira mu burengero, aho niho tubona hari intambwe ikomeye cyane rwose.
Mu rwa Uganda mwagize mwitavye ruheruka kubera ya Bijan kubijanye n'akarere ko muri Afrika mu burengero kuvyerekeye kwa gufashanya kumbibe no gutunganya imbibe ziboneka, havugiwe ibiki mwari ko muravuga ko karere kamaze kugira intambwe, ariko nkuko mwabivuze kare mwavuze ko mu bihugu bimwe bimwe biri ngaho hafi y'imbibe hari ibibazo kubera izo nkozi zikibi zitera umutekano muke. Muri rusanga ku karere mu nama mwagize mwabonye havugiwe ibiki nibihe byashikirijwe nibyasabwe kugira ngo ibintu bimene neza kurushiriza kuvyereka icyo kibazo?
Murakoze cyane gose. Cyambere babanje kumvikana ibihugu 15 byo muri Afrika y'Uburengero babanje kumvikana ibyo bazokora mu myaka itatu iri imbere, barumvikanye yuko akazi bazokora mu byerekeye kuraba imbibe aho ziri no kuzikomeza, barumvikanye ukuntu bazokorana mu byerekeye gutuza iyo migwi y'iterabwoba, korohereza urudandaza, barumvikanye ukuntu bazokorana ku byerekeye gukomeza ibigo bijejwe kuraba imipaka mu gace kawo. Ibyo rero nibyo bumvikanye mu bikorwa bazokora mu myaka itatu iri imbere. Ikindi kintu bakoze gihambaye ni uko barasinye hacyo bahamagaje bita l'appel d'Abidjan cyangwa nuko no bita mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda
appel, no bavuga nk'akamo katewe
akamo k'Abidjan bakoze cyane rwose, ako bateye akamo k'Abidjan aho bavuga bati twebwe mu karere kacu mu bihugu by'uburengero bwa Afrika twiyemeje yuko ku itariki 31 numwe zo mu kwa 12 2023 ibihugu byacu byose bizoba byashyize ku mukono kuri aya masezerano y'imyame kandi bakabishyira no mu ngiro. Rero icyo ni cyo kintu gihambaye biyemeje, hanyuma kandi nkabona yuko bizoba nk'akarorero ku bindi bihugu biri mu bindi bihugu byo muri Afrika. Ikindi nacyo biyemeje baravuze bati turakeneye umukuru w'igihugu cyo muri Afrika adufasha kugira ngo ndiko mubize muri Afrika hose turafise nk'abakuru b'ihugu mu mazi nka perezida w'u Burundi bamugize umukuru w'igihugu arabikirwa cyaba cyugaruka n'umutekano muri Afrika. Hamero harabavuga bati turakeneye umukuru w'igihugu nawe adufasha kugerekeye imbibe. Icyo kibazo ntitwagitorera inyishu mugabane yaza yuko igihe abakuru b'igihugu bazasubira guhura mu kwa kabiri kumwakuza nacyo bazociga bakaraba umukuru w'igihugu yofata ako kazi ko kudufasha mu byo twakora. Nibyo muri make navuga.
Murakoze, tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Idrissa Bakungu, uratwumva?
Ndabumva neza, mwiriwe neza.
Mwiriwe, uhamagaye urihe Bakungu?
Yemereyani Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Yego. Kuvuga ngo mbaye gushimira umutumiza mwatumiye kubera ngo atubwiye ibintu byiza cyane, inyungu yisabira Abanyafurika ko twakwishyira hamwe kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Ubu ubumwe bwa Afurika burakenewe cyane. Ndamubaza ngo akabazo kamwe ngo inyungu twaba dufite yo kwishyira hamwe ko yaba ari nziza, abona kwishyira hamwe byakunda. None se ibihugu bitari byishyira hamwe bitari byumva iyo gahunda yo kwishyira hamwe ko Abanyafurika ko twebwe abenshi ntabwo bagiye bagendera kwishyira hamwe, bakumva ko kuba ahora nyine bari inyuma nyine y'abanyamahanga abazungu ariko mbona ngewe ku giti cyanjye kwishyira ngo byaba ari byiza cyane tukanatera imbere cyane nako byashoboka kwishyira hamwe ko byashoboka kwishyira hamwe tukagira n'ifaranga ryacu rimwe ibintu byose tugahuriza hamwe twese abanyafurika tukiteza imbere tudashyize hamwe nta kintu twageraho gushyira hamwe biba byiza cyane kubera nk'iyo dushyira hamwe tuzagera ku bintu byinshi cyane tukiteza imbere tukubaka amashuri tukubaka ubuvuzi ndetse byose tukabyubaka twese abanyafurika tugashyira hamwe byaba ari byiza cyane
murakoze ndabashimiye
murakoze
Ambassador Fred icyo cyumviro cha Idrissa Bakungu mukibona gute?
Na Idrissa Bakungu arabuze ibintu binyohera kandi arabuze n'ibintu by'ukuri abanyafrika tutishyize hamwe tuzozimangana. Sinzi ko mwabonye igihe abakuru b'ibihugu bajya hamwe bakavuga bati ifoko Afrika abanyafrika tugomba kujya hamwe kutagiye hamwe bazoducamo ibice bazodusahura kuko nivyo biri kubera kuga n'ubunye ama usanga hariho n'akarenganye kadafite ingene kitwa uyu munsi siko turavugana hari inama iri kubera pari mu Bufaransa bariko baravuga ingene ibigo bigezwe imari ku isi birenganya Afrika Afrika nayo ntishobora gukomera itagiye hamwe ikintu cya mbere tugomba gukora muri Afrika ni ugarukana umutekano mu bihugu byacu umutekano nicyo kintu cya mbere gihambaye kuko atamutekano nta terambere rihari ni ukuvuga tukava mu bintu by'amoko ingane ngo runaka ngo bava mu bwoko ngo ni bwoko bubi ngo turamwanka ngo bikinze tukabiva mu byohonye kuko umunyafrika ahagiye hose yuri umwirabure bakubonye ntibamenya ngo uva mu bwoko runaka na runaka kuko uri umwirabure baragusuzugura aho ukiza ikindi kintu gihambaye gituma hageze yuko ni ukuri abanyafurika tujya hamwe urahabye ibi bihe twaciyemo mu myaka ibiri iheze icyorezo cya kovide n'amabi cyakoze ukaraba n'ingene Afurika yafashwe ukabona yuko baturenganije mugabo icyiza ni uko bakuru b'ibihugu byacu bakibahaguruka baravuga bati kuva uno munsi natwe tuzokwikorera ikingo ryacu kwikingira ngira ngo murabizi nko mu Rwanda haheruka kugurwa ishyirahamwe rya Afurika rizoraba ukuntu bubaka I'm a king. Birigo barutukundu baguma baducanishamwo kuko baducanishijemo biraborohera kuduciza no kudusahura rero ivyonye nuko abanyafrika baguma kubimenya kandi n'abana bacu bakabimenya bati batoye yuko iyo niyo ntambara nyamukuru tugomba kugwana hanyuma tukiteza imbere jewe birandyohera nk'iyongiye ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda cyangwa ya Kenya na Tanzania na Uganda nkabona hari uruja n'uruza abantu baragenda bakizana ni byiza cyane rwose n'ahandi niko byari bikwiye kumera kandi turizeye ko aho bitari bizomera gutyo
ku mirongo ya telefone tuyihimbaze Veniste Dismas uratwumva
yego ndabumva
uherereye he
mereye ngambo rushaka muri Gambia
ufite ikibazo bazo umutumire icyumvire shikiriza
ariwe mwasi wiwe ahubwo tukabona yuko twebwe abanyafurika turi bamwe dukwiye kugira Afurika imwe hanyuma tugashyira hamwe iterambere
ndabashimiye
ikindi nacyo tukaraba icyumviro b'abazungu dufatiye ku byiyumviro byabo by'abazungu ni ukuvuga abazungu bobo usanga bashyize hamwe umugabo bajino bagaca bagomba kuduteranya ariko natwe turakwiye kwikubita agashi nk'uko tuzaturimwe bamwe twatembereye no mu bihugu by'abazungu tukabona bobo ko ibyo bagira ino muri Afurika bo batari ko biri wabo hanyuma tukaraba natwe tukasa n'ubuhinyura tukagira ubumwe bwacu murakoze cyane
ndabashimiye murakoze Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye ugufashanya hagati y'ibihugu byo muri Afurika ku mbibe zavyo mu bijanye no kurekurira uruja n'uruza atantambanyi rw'abantu n'ibidandazwa hamwe no kubahiriza umutekano mu turere twegereye imbibe no guteza imbere utwo turere umutumire wacu akabari ambassador Fred Ngoga Gateretse akaba ari umuhanuzi mukuru wa komisere ajejwe amahoro n'umutekano mwishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika akaba ari Addis Abeba muri Ethiopia nagomba ngaruke ari kintu mwavuze ko mu byo tuma Afurika itera imbere n'ibyo twako turavuga ko gufashanya hagati y'ibihugu kumbibe zabyo bigira intambwe kwakwiye kuba ukurengera ibibazo by'amoko muri Afurika ikibazo cy'amoko ibibazo by'amoko muri Afurika ni ikibazo gikomeye cyane hari ibihugu byinshi usanga hari imbyane nyinshi zifatiye ku bwoko akaba n'ibindi bihugu aho usanga hari ukubana hagati y'amoko abagize ibyo bihugu bikaba bimaze kugira n'intambwe ziboneka kuko mwari ko muravuga atamutekano kwataterambere ishobora kuhaba n'ahandi havugwa ko nk'abanyapolitike bishimikiza ku moko kugira bagume ku butegetsi cyangwa bashikire ubutegetsi bizofata igihe kingana iki bizofata iki kugira ngo ico kibazo camo ko kirengegwe muri Afurika kugira iterambere riboneka rishoboke n'ibi byose mwari ko murasigura
murakoze cyane gose nibaza yuko hari abantu haraba amatati mugabo hajya ntabwo kububi buhaba haba intwaro mbi nibaza yuko ikintu gihambaye no kuraba ukuntu izo ntwaro mbi nazo nyine ibindi bihugu byoza biraraba gitsure bikabakemura bikanabafasha kuba muri amatati nta kintu kibabaje nko kubona yuko hakiri mu bihugu byinshi ibibazo byerekeye amoko ibyo nabyo nta kindi kibitera atari ukutuduriza abenegihugu bose mugabo novuga yuko urabye ibibazo tuhanganye nabyo kuri iyi si kuri iyi saha byaba bikwiye kuba biteye isoni kandi twe tukabivuma umuntu aza babaza bashyira imbere by'amoko tubazi n'abanyepolitike benshi babikoresha nabo nyine tukabatuma urutoki tukavuga tuti oya ibi biri kumurakora si byo mu by'ukuri ubirabye neza burya umuntu n'umuntu twese turi ingenzi ngaha kuri iyi si twese tuva amaraso twese dushaka ubuzima bwiza dushaka ubuzima bwiza abana bacu dushaka yuko aho ababyeyi bacu badushikije dantu tuzotera iyindi ntambwe tukiteza imbere tukava muri zinjyane zitagira akamaro kandi zamaze zidusubiza inyuma iminsi yose ikindi kintu nacyo navuga ni uko Afurika irakunze cyane rwose ubu butunzi dufise kubona yuko tudashobora no kwiteza imbere kandi dufite ubutunzi kubera kwirirwa mu njyane ni ibintu bibabaje cyane rwose kandi nibaza yuko ubu hageze yuko duhaguruka nk'umuntu umwe abanyafurika tukava muri aya matati akacamaze tukajya ngaho tugakora tukikomeza kugira ngo no ku isi basubire batwubahe icyo ni cyo kintu cya mbere nibaza yuko tugomba kuduharanira kandi ntibite gusa mu majambo mugabo tukabishyira mu ngiro umukongomani umunigeria umunyetiyopiya umurundi umunyarwanda nisanzwe turavukana twese kuko ku muzungu we naho twatuvuga indimi zitari cyo kimwe abona urukoba nirwo baduhora hama rero tugomba kumenya yuko ariko tubayeho kuri iyi si hama tukiyunga tukajya hamwe
nashaka ngaruke kuri ka karere uruja n'uruza atantambamyi ku bijanye n'ubudandaji n'uruja n'uruza rw'abantu ku mugabane wose wa Afurika abitegereza ibintu baravuga ko gushika ubu ayo masezerano ni meza iryo soko rusange igwa ruja n'uruza mugabo akavuga ati muri Afurika kubera ibihugu bitaratera imbere byinshi bigikenye cyane usanga n'amahinguriro ataratera imbere nta kintu kinini bidandaza bihanahana mu byerekeye ubudandaje baravuga sinzi ko ari hagati ubudandaje hagati ya Afrika ni nk'ibice bitanu cyangwa bitandatu kwijana by'ubudandaje muri rusangi. Impingira cyane ndende ni kimwe mubona cyokogwa hamwe ibyo mwari ko muravuga byoshirwa mu ngiro.
Ibintu bishyizwe mu ngiro n'ukuri ajya Imana yaduhaye Afurika dufite byinshi twotera imbere, kandi nta gituma abantu bacu babandanya bagira ingorane z'ubukene, bagira ingorane z'amazi. Hariho n'ikindi kintu gihambaye, hariho ibihugu byo muri Afurika biriko bikora neza cyane cyane mu ntwari ibereye, kandi biteje imbere ibindi bihugu, biteje imbere cyane rwose. Hariho no kurahura amasomo mu bindi bihugu aho biri kubigenda neza. Hanyuma nk'umwe akavuga ati ndabye nk'ahagiye muri Afurika y'Epfo barize barize ukuntu bateze imbere imyuga hariya anye, mbega giho ntakunurahura ubwenge nkabuzana iwacu. Rero icyo nicyo kintu cya mbere nibaza yuko Abanyafurika tukamenya no gukundana, tukamenya no kwiga ibyagenze neza hamwe ukuntu twabizana iwacu aho dufite ingorane. Nukuri muragenda mu bihugu byinshi muri Afurika, hari ibihugu biteye imbere cyane rwose byagize intambwe ikomeye kumenya, mugabo hakaba n'ibindi biri mu ngorane zidashoboka. Hamwe ubwo bibaza uti none imyaka 36 yaheze twikukiye ati ugasanga nta n'ibitaro icyo gihugu gifite, mugabo ugasanga ugiye kuraba ku butaka bwawe ugasanga utunze igitangaza. Rero ibyo nibyo nibaza bizoza biyadufasha duhahiranye tugashyigikirana, tugashyira imbere ubuntu ari imico myiza y'ubuntu yo gufashanya no gukundana, kuko niyo ituranga tw'Abanyafurika mu bisanzwe.
Innocent Ndiwimana ari ku murongo wa telefone. Innocent, uri he? Innocent wa murongo wa ntumeze neza. Uri mu Kanyosha? Umurongo mutubabarire, umurongo wiwe ntumeze neza. Reka tubandanye kuri iki kiganiro. Mutumire nagomba ngarukwe kuri cya kibazo mwavuga mu kigo cyanyu mu byo muriko muragerageza gukora, harimwo gutunganya neza imbibe hagati ziboneka neza hagati y'ibihugu muri Afurika. Icyo gikorwa kigeze ni igikorwa kitoroshe gisaba uburyo n'abahinga. Mubona ari hehe izo mbibe ziboneka zimaze kwibonekeza mu bihugu muri Afurika no mu turere tugize Afurika? Alo? Alo, Mutumire?
Sinana wumvise, murambabarira, sinacumvise kibazo, mugisubiramwo.
Yego, reka ndagisubiremwo. Nariko ndabaza, mwavuze ikigo muriko muratunganya ibintu kubijanye no gutunganya imbibe ziboneka neza hagati y'ibihugu byo muri Afurika. Icyo ni igikorwa gisaba uburyo, gisaba n'abahinga. Ni hehe muri Afurika mubona hamaze kwibonekeza imbibe ziboneka neza hagati y'ibihugu n'uturere?
Murakoze cyane rwose. Nibyo bisaba uburyo bwinshi, bigasaba n'ubuhinga. Novuga yuko mu bihugu byose, ibihugu byose bya Afurika, hariho ibihugu byamaze guheza ako kazi. Novuga nk'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba byinshi, Afurika novuga y'amajyepfo barakoze igikorwa cyane rwose. Mugabo nk'uko nabivuze, tumaze gukora akazi gashya kuri 40%. Turacyafite urundi rugendo, mugabo biri kubera kogwa cyane rwose. Nk'igihe twari Abidjan, ibihugu byo muri kariya karere narabonye ko byateye intambwe uyu mwaka. Ubundi bariko bamaze no gushyiraho, sinzi ukuntu babita mu Kirundi, amaborne
nk'ibipimo,
ibimenyetso. Hanyuma ikindi kintu twasanze kandi urabona ubunye mu buhinga bwa none haraje ibyuma bikomeye cyane rwose, bigafata nk'amakodone bari bafite igihe twikukira. Waraba uno munsi ugasanga hariho nk'imbibe zahindutse gato, ugasanga nk'iki kimwe cyarataye nk'ibirometero. Urumva ukuntu umuntu agenda arakosora afasha ibihugu kuyaga kugira ngo ntibizovemo amatati. hanyuma rero nibihinduka byihe ugasanga nk'ubu nk'ahantu hari imbibe uruzi rwo rwagira uyu mupaka hamugasanga nk'uruzi rwarahinduye ugasanga nk'abantu tuvuge bahora ari abatanzania ugasanga babayeho muri Malawi cyangwa muri Malawi bakaba batanzania ibintu nk'ibyo honye birahari mugabo aho twebwe cyo gukora nuko cyadufasha ibyo bihugu byagize izo ngorane kugira ngo zitorere inyishu kuri ibyo bibazo bitende guca amatabi
ku byerekeye kwa kugurura imbibe no gukorana ku mbibe ibihugu bisangiye harabitegereza ibintu bavuga ko hari ibihugu byinshi nko muri Afrika bishaka kwiyugarana mu mbibe zavyo bibona ko kugurura imbibe bimwe bimwe mwabisiguye bishobora kuzana ibibazo bijanye n'umutekano bishobora kuzana abanyamahanga bashobora kuza bagahiganwa n'abari muri ico gihugu bakaba bigatuma haba inzankano n'ugwanko rw'abanyamahanga mwabivuze ibihugu nka Afrika y'Epfo n'iki na ico gihugu citwa ngo ke nico giteye imbere mu butunzi muri Afrika ariko abantu benshi baracakenye urugero runini rw'abacane cyane abakiri bato uwo mutima wo kugomba kwiyugarana ndikiri inzitizi ikomeye kuri ibi byose mwasiguye
cyane gose nuvuga digitangaje nuko uko wiyugarana ni kuguma mu bukene ariko wuguruye kenshi abo bantu ntiba baje gusa gutwara akazi k'abo bantu babaje no guteza imbere ico gihugu bahariho n'ababazanye imitahe hama rero ugasanga nta nyungu mu by'ukuri bagira nuko gusanyira abanyepolitika cyabikoresha cyane cyane mugabo mu by'ukuri twe twararabye dusanga ibihugu byiyuguruye ugasanga ni ibihugu kandi bifite amategeko akomeye kuko nk'ibibazo by'umutekano ubisanze nico baye kibazo kuko hari inzego z'umutekano zikomeye kandi zikora neza umuntu wese ari kuhungabanya umutekano ziramuhasha hari ibibazo byo gutwarangwa akazi urashobora no kujya muri sentare ukitwara barakurenganye urumva igihambaye no kuronka leta zikora neza iyo leta zikora neza kandi zigatunganiriza abene gihugu kenshi nizo ngo zihaba mugabo rero kenshi hari abantu mu bihugu bimwe bimwe baca bashaka kugira ngo baryohere abantu kandi ikomere bagaca bafata bagaca bugara noneho na bose mugabe byonye twarababwiye kandi tuguma tubasigurira yuko ari ibintu bidusubiza inyuma atacu bizana kandi byonone abanyafurika rero ni ibiganiro tuguma turonka n'ibihugu bituyobora tukabisigurira hanyuma cyane cyane tugashyira n'imbere n'ibihugu byuguruye kandi aho biriko bigenda neza ukavuga uti aha biko bigenda neza mwagize iki ni kiye kiza mwagize mubwira abandi bakabikora
muri make imbere yuko turangiza abakiri bato mubafasha gute kumva akamaro ko kugurura izo mbibe no gukorana hagati y'uturere turi twegereye imbibe z'ibihugu byo muri Afrika kuko nibo kazoza kandi nibo bazovamwe abategetsi bo muri kazoza
ikintu kiryoshye cyane rwose ni uko abo bakiri batoyi nabo nyine turafise porogaramu yo kubigisha inyungu ihari yuko abanyafurika bakorana bakaba umwe bakiyunga bakajya hamwe turabikora tukabyiga mugabo rero ikibabaje ni uko niyo hageze guhungabanya umutekano guhiga abantu kubahora ubwoko kugira gute n'ubwo rwaruka nyine bakoresha rero turasabye kandi turimo dukorana n'abayitayi bose yuko ikintu cya mbere bigisha abanyagihugu abana bakiri bato icya mbere ni ugukunda igihugu cyabo kigira kabiri gukunda umunyafurika amwe na wabo kandi tukibona ko twese turi bamwe ego be tuvuka mu bihugu bitandukanye mugabo twese turi abanyafurika kandi turi hamwe tuzokomera ariko tutari hamwe bazotugenderako
murakoze cyane yari umutumire wacu ambassador Fred Ngoga gateretse ari ajejwe umuhanuzi mukuru wa komisere ajejwe amahoro n'umutekano mwishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ari Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia tukako turavuga ku kamaro ko gufashanya hagati y'ibihugu byo muri Afrika ku mbibe zavyo kugira byorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa byongere bigwanye inkozi z'ikibi no guteza imbere uturere twegereye imbibe hagati y'ibihugu bya Afrika n'akamaro bifise ndashimiye rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro bikurikira mugire ibihe byiza.